Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanayabagezaho duherereye mu mago yacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Rwanda haravugwa urupfu rw'abasore babiri bishwe n'abapolisi bazira kutubahiriza ingamba za leta zirimo kuguma mu rugo mu rwego rwo gukumira ikwirakwiza rya virusi ya corona. Uyu avuga ko yabyiboneye
amasasa atatu niyo yavuze. Ubwo nge mbiba ngombwa ko nsubira inyuma kuko ntabwo nagutana njya kwitura mu byo numvise ntazi nuko bigenze. Nza kuzamuka n'amaguru nyamara kuzamuka n'amaguru sanga inzego za gipolisi na daso n'umuyobozi w'umurenge n'imodoka iruhande rwabo haryamye imirambo ibiri.
Ubwo ni umuturage wo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo ingamba zafashwe n'abaminisitiri b'ubuzima bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba mu guhangana na virusi ya corona, ndetse n'amakuru y'uko igikomangoma Charles wo mu Bwongereza yanduye virusi ya corona. Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Igikomangoma Charles wo mu Bwongereza yanduye virusi ya corona. Eugenia Mukankusi araduha inkuru irambuye.
Itangazo ryatanzwe na Clarence House, inguru y'icumbi ry'ibwami mu mujyi wa Westminster i Londres mu Bwongereza, kuri uyu wa gatatu ryagize riti yagiye agaragaza ibimenyetso byoroheje ariko ku busanzwe ubuzima bwe bwifashe neza. Umugore we Camilla na virusi ya corona bamusanganye, bombi ubu bishyize mu kato mu rugo rwabo muri Ecosse, kimwe mu bihugu bigize Ubwongereza. Yaramaze iminsi mike abonanye n'umwamikazi Elizabeth, ubu uvugwaho kuba ameze neza.
Muri Zimbabwe abaganga bazindukiye mu myigaragambyo yo kugaragaza agahinda baterwa n'uko badafite ibikoresho bya ngombwa mu guhangana na virusi ya corona.
Abaganga bo mu bitaro vya leta mu gihugu ca Zimbabwe bagararije akazi uno munsi ku wa gatatu kuvyo bavuga ko ari kutaba bafise ibikoresho bihagije vyo kwikingira umugera wa corona. Ni mu gihe uwo mugera utanguye gukwiragira mu gihugu aho igisata c'amagara y'abantu gisa n'icasenyutse. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Zimbabwe, Tawanda Chakada, yatangaje ko abaganga ari bo bashobora kwandura umugera wa corona kurusha abandi. Yamenyesheje ko bazasubira ku kazi niyo leta yafata ingingo zikwiriye harimwo inyambaro n'ibindi bikoresho byo kwikingira uwo mugera. Shakada avuga ko muri iki gihe atanu umwe abitayeho. Abaganga majana n'amajana bari basubiye ku kazi mu kwezi kwa mbere inyuma y'uko bagararije akazi mu kiringo c'amezi ane. Basaba kongererezwa umushahara no kuronswa uburyo bwiza kurushiriza bwo gukoreramwo. Abategetsi ba Zimbabwe bamenyesha ko abantu batatu bamaze kwandura umugera wa corona mu gihugu.
Leta y'Ubushinwa yafunguye intara ya Hubei hagati no hagati mu gihugu. Thomas Kamirindi niwe utugeza iyo nkuru.
Iyi ntara ya Hubei yari maze amezi abiri ifunze. Virusi ya corona yaturutse mu murwa mukuru wayo Wuhan, umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 11. Nk'uko ibinyamakuru bibitangaza, ahantu hose abantu bategera amabisi na gari ya moshi hari uruvunganzoka. Imihanda yari yuzuye imodoka nyinshi. Abaturage basohokaga muri Hubei nk'abashaka kuyihunga. Leta y'Ubushinwa yafunguye Hubei yose guhera saa sita y'ijoro, usibye umujyi wa Wuhan wo ukiri mu kato kugera ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kane. Hubei, intara ituwe n'abantu miliyoni 50, niyo yashegeshwe cyane mu Bushinwa na virusi ya corona, yahitanye abarenga 300,000. Minisitiri w'intebe w'Ubushinwa Li Keqiang yiharangirije abategetsi b'inzego z'ibanze kutongera guhishira icyorezo nk'uko leta ibirega abayobozi b'intara ya Hubei.
Barakoze cyane bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda ahavugwa urupfu rw'abantu babiri bishwe barashwe na polisi mu karere ka Nyanza aho ni mu ntara y'Amajyepfo. Ayo makuru avuga ko abo basore bazize kutubahiriza ingamba za leta zigamije gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Amakuru y'abasore babiri bivuga ko bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo yatangiye kumenyekana ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Ababibonye babyumvishe bavuga ko umusore witwa Jean-Claude Nyiramana na mugenzi we Emmanuel Nyandwi ariwe bishwe barashwe n'abapolisi bari mu mugambi wo kugenzura iyubahirizwa ry'ingamba nshya za guverinoma zo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Bivuga ko hagati ya saa 11 na saa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa kabiri, Jean-Claude Nyiramana yari kuri moto mu murenge wa Nyagisozi, akagari ka Kabuga, mu midugudu wa Nyamito wo mu karere ka Nyanza. Abapolisi daso n'inzego z'ibanze bamuhagaritse arabyanga, ageze imbere abona guhagarara. Umupolisi umwe amusanganiye amusaba ibyangombwa ngo yabyanze, baragundagurana kugera we na mugenzi we bicwa barashwe. Uyu wavuganye na Flash FM yatangaje bwa mbere inkuru ngo yari hafi yaho irusasu rwavugiye.
Haragerayo neza numvise amasasu atatu niyo yavuze. Ubwo nge mbibangombwa ko nsubira inyuma kuko ntabwo nagutana njya kwitura mu byo numvise ntazi nuko bigenze. Ndakuzamuka n'amaguru nyi hamara kuzamuka n'amaguru sanga abayinzego za gipolisi na daso n'umuyobozi w'umurenge n'imodoka iruhande rwabo haryamye imirambo ibiri. Abagabo babiri nabonye bishwe. Mpageze nabajije bamwe mu baturage ndabaze se babantu kandi abantu baryamye hangaha babazize iki, barambwira ngo aba bagabo babashe kurwanya inzego z'ubuyobozi bibangombwa ko bihita bitabara bahita babarasa.
Birakekwa ko mu bishwe barashwe haba harimo umwe wari utwaye moto bivuga ko ngo yari yaraturutse igisirikare.
Uwo mugabo umwe ngo ni umusirikare ngo bishobora kuba yatsinze igisirikare. Yaje ngo ari kuri moto baramuhagarika, mageze hirya ngo moto asa nkwihagarika ayivaho, aragaruka abaza cyo bari bamuhagarikiye batangira kumubaza amagambo mbega nk'abashinzwe umutekano. Nibwo ngo yese atangira we gushaka kubarwanya, afata abapolisi araterwanga kubita hasi ngo abapolisi babiri. Ubwo uwa gatatu we wabibonye yese afata ngo imbunda ahita aresa wa muntu n'undi muntu waje arwanirira wa mudezanta nawe ababigenemo baramurashe.
Ku murongo wa telefone Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU, Madame Marie Michel Muhoza, yemeza iby'aya makuru. Yavuze ko ibiri kuvuga kuri iyi nkuru byose bikiri gukorwaho iperereza.
Iperereza ryatangiye rikusanya ibintu byose biri kuvugwa bakabyegeranya bakazabishyira ku munzani kuri bukamenyekana. Byose rero biri gukorwa. Ubundi amategeko ateganya ko iperereza rikorwa mu ibanga. Iyo dukoze iperereza tukarangiza tugasanga harimo ibyaha, twoherereza ubushinjacyaha.
Sirimwe si kabiri si na gatatu humvikana impfu z'abicwa barashwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Impamvu zikunze gusobanurwa zikavuga ko abasivile baba bashatse kurwanya inzego z'umutekano. Muri ibi bihe bidasanzwe, guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ingamba cumi nshya zitegeka buri mutura Rwanda kuzubahiriza hirindwa ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. Ingendo zitari ngombwa zirabujijwe kandi gusubijwe muri izo ngamba. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ubwo yagarukaga ku iyubahirizwa ry'izo ngamba, hari kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yavuze ko baba abanyamaguru ndetse n'abagenda n'ibinyabiziga bakiri kuzikerensa uboshye icyorezo COVID-19 ntacyo kibabwiye. Umuvugizi w'igipolisi yavugaga ko kuri uyu wa gatatu biza kuba ibindi kubatazubahiriza.
Nejo abo batumvishije batumviye imyitwarire aho mu masoko, abo bagenza amaguru mu mujyi bigaragara ko nta kintu kibagenza mu by'ukuri, abagenda mu binyabiziga byumvikana ko mu by'ukuri nta kintu kibagenza, nanone turabararitse nk'uko ejo twari tubararitse birarushaho gukomera.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byaramukiye mu biganiro bifunguye aho abaturage bahamagaraga bagatanga ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo izo ngamba zirusheho kubahirizwa. Benshi bagahuriza ku kuba leta yagomba gufata iya mbere igafasha abakene kuko ngo hari abo bigoye kuguma iwabo mu ngo kandi ari bambara ubukeye. Aba bari kuri Radio na TV 10.
Umuntu urya ko yavuye mu rugo rero biragoye kugira ngo abe yarasezeye. Rero abo bantu ntibarebwe uburyo bafasha, babarundwe mu midugudu bakore nk'ikintu kiri imajensi nk'uko n'indwara yaje itunguranye, noneho barebe ukuntu bafashwa. Nonese nibafata umuntu bakavuga ngo baramufunze cyangwa bamuciye amande, umuntu wabuze icyo agaburira abana azashobora kwishyura amande bamuciye kuko yagenze? Niyo mu bushishozi barebe uburyo abantu bafatanya. Dufite amahirwe wenda abantu baracyarwaye ntabwo barapfa, ariko se nidutangira no kubona abantu bishwe n'inzara biragenda bite?
Sinzara ko ariyo yica umuntu nabi gusumbya indwara. Ubwo n'umuntu urwaye ko bamuha ibiryo wavuga ngo umuntu nabi umunsi gusa ngo birahagire se? Kandi bazi ko abaturage mu Rwanda bakenye nabo barabizira uko babyirengagiza.
ubwo tuvuga ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi muri rusange, hari ba rubanda rugufi bari baraje mu mujyi wa Kigali ufatwa nk'izingiro ry'ubuzima bwose bw'igihugu, bari baraje gushaka amaramuko, ariko kubera buri wese asabwa kuba ari iwe mu rugo, abakoraga imirimo yo mu rugo n'abandi bashebuje babaye babirukanye. Hari video iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga igaragaza abasore bahisemo kunyura igishanga cya Nyabarongo basohoka muri Kigali kuko imihanda yinjira cyangwa isohoka mu murwa mukuru igoswe n'inzego z'umutekano. Abasesengura iby'iyo video bagasanga ubwabyo byateze izindi ngaruka uretse n'iki cyorezo. Tugumye kandi kuri izo ngaruka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, humvikanye umuturage wo mu karere ka Kamonyi ku Ruyenzi wariwe n'ingona. Muri ibi bihe buri wese asabwa kutagendagenda nta mpamvu. Uyu wo mu kigero cy'imyaka 35 nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kamonyi ngo yafashwe n'icyo gikoko ubwo yajyaga kuri Nyabarongo kureba niba umutego yari yarateze harimo amafi. Hari n'abari kubisesengura maze bakanzura ko nk'uko mu 2013 hashyizweho ikigega Agaciro Development Fund mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo kuba ngo kibarirwamo miliyari zisaga 50 z'amafaranga cyagombye kugoboka abantaho nikora bakagaburirwaho baraho kwirwa bagendagenda bakanabihururamo n'ibizazane. Ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru mu Rwanda hari hamaze kubarurwa abantu 40 banduye icyorezo cya virusi ya corona. Eha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba haravugwa inama yahuje abaminisitiri b'ubuzima bo mu bihugu bigize ako karere. Iyo nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, yari igamije kwiga uburyo ibyo bihugu byatabarana muri iki gihe aho ako karere nako kibasiwe na virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aratubwira iby'ingenzi byaganiriweho n'ibyo bagezeho.
Inama idasanzwe ihuza abashikiranganji b'amagara y'abantu mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko yabaye kuri uyu wa kabiri inyuma y'umutaga, yakozwe ku buhinga bwa none bwa video conference kugira ngo birindikize cy'umugera wa corona ubona ko kimaze gufata ibihugu bine byo muri ako karere. Mu ngingo nyamukuru zacetswe ko harimo ko uwo muryango ugiye gukoresha uburyo ibikoresho n'abaganga bawo mu gutabara aho uwo mugera wamaze gufata abantu. Ibyo bikoresho bigizwe n'imashini zo muri laboratoire, imodokari rusehabaniha canke ambulance zirimo imiti, abaganga na laboratoire ngendanwa, laboratoire mobile mu gifaransa, uburyo bw'amafaranga n'abahinga. Vyinshi muri ivyo bikoresho biri ku cicaro gikuru c'igisata c'amagara y'abantu ca EAC i Bujumbura mu Burundi, igihugu atamugwayi wa coronavirus arabonekayo, yamara batari bake bakavuga ko uburyo budakwiye bwo kubitaho mu gihe boboneka. Ni bikoresho vyatanzwe n'umugambi w'Abadagi ujeje iterambere JZ mu gihe akarere kari gahanganye n'ingwara ya Ebola. Abahinga bavuga ko ivyo vyuma bishobora no gupima ibimenyetso vy'umugera wa corona. Hemejwe ko buri gihugu muri EAC kizohabwa bene izo modokari rusehabaniha zirimo ibikoresho vyose vyo gupima coronavirus zine, cyane cyane ibihugu bine bimaze kugaragaramo uwo mugera ari byo u Rwanda, Kenya, Ubuganda na Tanzania. Hashizweho kandi umugwi w'abahinga mu vy'ubuganga wa maho wo kugenzura ingene umugera wa COVID-19 wifashe mu karere ka EAC. Uwo mugwi uzobufise uburyo n'ubuhinga uzofatwa nka mpanuzi wa jambo kugira ngo utange impanuro zibereye mu gihugu kanaka icokogwa mu maguru masha, maze uwo mugera ntubananye kurandagata. Hasabwe kandi ko ingingo zose zofatwa zo kugabanya uguhurira hamwe kw'abantu benshi nk'amashuri, amasengero, ibibuga vy'umupira n'ahandi, hamwe no kwigiza inyuma inama canke ibikorwa bihuza abantu benshi muri iki gihe. Aha igihugu gitungwa gatoke cane no Burundi, aho kuwa mungu abakirisu bagihurira mu nsengero, imisigiti iruguruye, amashuri aracakora, amasoko, ibibuga vy'umupira w'amaguru, imodoka zitwara abantu benshi mu gisagara n'ibindi biracakora. Iki gihugu mbere atagihindutse mu ndwi zibiri kizotangura ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntumbero y'amatora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu kuza. Naho umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uhanura ko ibikorwa nk'ivyo bihuza abantu benshi bihagarikwa, umuvugizi wa leta y'u Burundi aherutse kubwira Ijwi rya Amerika ko amatora ari ntabanduka. Prosper Ntawamiye:
tuvyizere, twashize imbere Imana, rene baza ku meza abiri atatu iyo ngwara izova yatujijwe, numvise ibintu bigeze tubishyira mu kwizera. Urubanza rw'amatora ntibukuka, amatora azoba. Murakoze.
N'igihugu cya Tanzania amashuri n'amasengero aracakora. Chokime no Burundi, perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yavugiye mu isengero rya Katolika asanzwe anasengeramo ku Imana izobakingira uwo mugera.
Viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali, kwa sababu kila tunapoomba mahali ambapo huwa ni final ni kwa Mwenyezi Mungu, kila mmoja katika imani yake tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na janga hili. Mungu anaweza kila kitu.
Umujango wa EAC urashimira ibihugu vyamaze gufata ingingo ruhasha nk'u Rwanda, Uganda na Kenya byugaye imbibe bigahagarika ingendo z'indege, bikugara amashuri, insengero, ibibuga vy'imipira n'ibindi bibanza bihurigwamwo n'abantu benshi. Abashikiranganje bamagara y'abantu muri EAC barahanahanye ivyiyumviro kandi ningene bofashanya mu kugwanya ico kiza. Bemeranije ko igihugu kizonanirwa kigakena abaganga canke ibikoresho gishobora kwitura ikindi kugira ngo kigifashe hamwe no gutizanya ibikoresho. EAC isaba ibihugu bigize uwo muryango kwigiza kure injyane za politike byoba bifitaniye kugira ngo bisenyere ku mugozi umwe mu kugwanya umugera wa corona. Yamara hanti byoroshe kuko nko hagati y'u Rwanda n'u Burundi ijisho atari ryiza, ndetse hari n'amanama menshi abera mu gihugu kimwe abava mu kindi batayitaba, bamwe n'abandi bakibaza ingene umugera wa corona uzohava ubagahuza imiryango muri EAC. Abo bashikiranganje bemeranije ko bokwicunga kuko naho uwo mugera utarashika mu babanyi wadutse. Aho twavuga nka Sudani y'Epfo atabagwaye bari bwibonekezeyo aho twateguriye inkuru, ariko ibihugu bibanyi nka Somalia n'Uganda bikaba biwufise. No mu Burundi aho twaheza iyi nkuru nta mugwaye yari bwibonekezeyo, ariko ibihugu bibanyi nk'u Rwanda, Kongo na Tanzania coronavirus iriyo. Abagwayi barenga 70 baramaze kwibonekeza mu karere ka EAC. U Rwanda nirwo ruzi imbere n'abagwayi 40, hagakurikira Kenya, Uganda na Tanzania. Ibi biharuro biguma bihindagurika ku mwanya ku mwanya. Cyclave ni inkuru Kigali ku bwijo rya Amerika.
Bakunzi kubanywanya ibijwi ry'America, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio ijwi ry'America yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri Isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Ingera ubuzima bwanyu, ubwabo mubana nabo muturanye, mukomere cyane.
Indwara y'ibibembe iracyaboneka mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Dufashe urugero rwo mu Burundi, abantu babarirwa hafi muri 400 nibo bazwi muri Ministeri y'Ubuzima ko barwaye ibibembe. Muganga Pancras ntibarufata akura mu mugambi wa leta ushinzwe kurwanya iyo ndwara, yaganiriye na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi amubwira uko iyo ndwara yandura n'ikiyitera.
Indwara y'imibembe ni indwara iterwa n'umugera. Umugera w'indwara y'imibembe uca mu bihimba by'ubuhumekero, nabuza uca mu muhemu, hanyuma ukaterwa n'umuntu abagwaye umubembe, bigaca mu muhemu bigafata abantu batagwaye imibembe. No kuvuga byerekana rero ko ata muntu n'umwe adashobora kurwara umubembe, aba umwana, ukuze, umugore, umugabo, umutunzi, umukene, nta muntu n'umwe adashobora kwandura indwara y'umubembe.
None se ubwo umuntu yabwirwa n'iki ko arwaye iyo ndwara? N'ibihe bimenyetso bigaragara iyo umuntu ayifite
iyo ndwara y'imibembe? Ikimenyetso cya mbere ni ibara ku mubiri, ku rukoba. Amabara arashobora kuba ibara rimwe, amabara abiri, amabara atanu. Yari amabara atarenga atanu tuvuga ngo ni umubembe utarakomera cyane, umubembe uvuga ugakira atangorane ziriho. Iyo umuntu amaze kugira amabara menshi arenga atanu, tuca tuvuga tuti aje kwivuza yarateze, aba igeze kuri indwara y'umubembe imwe isenze ikaze umuntu wa mubembe wandukira n'abandi bantu. Ikimenyetso ni ayo mabara, hanyuma agaca atangura gukongatara mu ntoki cyangwa mu birenge.
Ayo mabara muvuga mwatubwira uko abasa naho abaherereye? Hari ukuntu umuntu ashaka kureba ku rukoba, ku ruhu, akabona utubara tujya gusa n'umweru, hari utubara tw'umukara, hari utubara dutoya, hari mabara aba manini ku mubiri, hari nayo umuntu aba yaravukanye ukabona ko igice kimwe ari umukara, muntu yabitandukanya gute kugira ngo amenye ko ari indwara y'imibembe?
Umuntu abonye ibara ku mubiri wiwe, iryo bara rirashobora uravye uko urukoba rwawe rusa, uzibona ko urukoba rwahindutse, ihati irindi bara utahorana. Hanyuma ikintu rero kigoye ku ndwara y'imibembe, abantu baribona ko amabara menshi hari ayo bapfukanye, hari ayo bafise, ibara ry'umubembe ntiribabaza, nta musonga wumva, ntabo babari wumva. Nico gituma abantu babaye imibembe baca kwivuza bate kubera iryo bara nta na kimwe ribagira. Iryo bara rishobora kuja ku mubiri ahariho hose, ahantu haboneka n'ahataboneka, nta hantu na hamwe iryo bara ridashobora kuja. Iryo bara aho rigiye hari aho rica ahantu wowe utabona, akaba abantu aribo bakoreye ati urafise ibara aho ku mubiri. Iryo bara rero rirashobora kumara igihe kitari gito iyo ritagiye ahantu ubona. Hari abantu rero badakunda kuja kwivuza, iryo bara kubera ata musonga rigira ntibagenda kwivuza, bakuma bibaza ati n'ibintu bisanzwe. Nayo iyo ndwara iba iri kuyakura ibijya na babariye batanga iryo bara rica rizana mu ntoki bagakongatara canke mu maguru, batevye aho agateba akazi rikomere, batevye n'izo ntoki canke nayo mano akazoteba acika kubera uwo mugera ubw'umubandanya mu bihimba vyose.
Ye muti umuntu niyihutire kujya kwa muganga, iyo agiye kwa muganga aravurwa iyo ndwara igakira?
Nk'aha mu Burundi wacu mu mavuriro yose mato mato yo mu Burundi turavura iyo ndwara, barapima, turafite abaganga barayivura, abapfuzi barayipima bagatanga imiti. Imiti ni ku buntu, nta mahera batanga abarwayi. Kandi tukironse abarwayi baje hakiri kare nababariye amabara atarayarenga atanu, uwo muntu afata imiti amezi atarenga atandatu aba yakize neza. Hanyuma uwuce yateze amabara yararenze atanu, uwo afata imiti amezi ashika cumi n'abiri. Mugabo umuntu wese amaze gufata imiti ataragira ibikomere, intoki zitaracika, bose barakira.
Ugomba kumubaza muganga ibimenyetso byerekana ko umuntu yaba yafashwe n'iyo ndwara uko byaba bimeze. Nkabaza nk'ikiringo iyo ndwara ishobora kumara umuntu iyo yatanguye gufata nk'imiti, bagomba ko ashobora gutanga ibimenyetso simusiga ama akongera akatubwira n'icyo bakibitera iyo ndwara icyo yoba ibako, na cyane cyane ko mu Burundi usanga cyane cyane muri ibihugu bya Afurika abantu usanga hari ibyo bafungura bidakwije ingaburo, ugasanga indwara zica ziba nyinshi muri Afurika. Yotubwira icyo byoba bivako no kugira ngo umuntu ashobore kuyikingira ibintu ashobora gufata kugira ngo amagara aguma ameze neza y'abantu.
Urakoze cyane Nowa.
Yego, numvise ibibazo byiwe ntereye guca nyuma cyane cyane abaza ati iterwa n'iki? Nk'uko nabivuze iterwa n'umugera witwa mycobacterium repre. Uwo mugera rero iyo winjiye mu nabare kuca mu mpwemu, iyo winjiye mu muntu akomeye biva n'abasoda biwe, abasoda b'umubiri abafise nk'ada bameze icyo bita imenite yiwe nk'ene bimeze. Iyo sanze afise imenite imeze neza bisa abasoda b'umubiri bakwiye, uwo mugera ashobora kuzomara mu mubiri wiwe imyaka itari mike. Uwo mugera urashobora kumara imyaka ibiri, urashobora no gushika ku myaka mirongo ibiri atabimenyetso biraboneka umuntu akawugumana. Hanyuma ati ibimenyetso none n'ibindi ibimenyetso bigiye gutangura ni ya mabara yo ku mubiri, arashobora kuba ibara rimwe rica aho utabona, birashobora guca ku misusuru, yashobora guca mu nda, nta gihimba cy'umubiri na kimwe kidashobora guca ku iryo bara. Iryo bara rero uribonye aha tuvuga tuti umuntu wese yibonye ku ibara cyangwa urumuri ati urafite ibara ahantu uja kwa muganga, kwa muganga niho bashobora gusuzuma ati uwo ni umubembe cyangwa n'ibara y'indwara yo kurukoba. Niho rero ibyo bimenyetso ikintu kigoye ni uko atamusonga ntubabara. Naho twavuze tuti nahateba agateba agakonga atari intoki, nahakora ku muriro ariko aracana ntasha ntababara, nicyo gituma abantu bataza kwa muganga hakiri kare.
Urabona ko besi hari usanga ku mubiri hatangwe kuza ko ibintu by'amatasha nyine amabara nk'uko ariko arabidusigurira rero nta wuzi ko ahoba aba ari iyo ndwara kandi atabihorana kabita na bweno kumabuta yoye isi ze na uzire kubwa wivakuli kukwara wa nubeshu sanga wafashwe nivi nubika wafashwa njene amabara kaza kumibiri kasanga hamwe hali ilavura handi halere kasanga nivi njene bja jawatea taliko bahora ba mebelezi nivi kubwa wafashwa nivi
mga anga uicho chibazo chano wa chilasani chwe na nawa jijembele ni munu ya bitandu kanyagute ukumu na jenda kura ni nakonuru huru shumara kujenda ruhindura ibara mga mugira nezi kwa ya amenya niba ali bibembe
icho kibazo ni chiza chane icho kibazo ni cha dushaka kwa manose bumbu dushaka kwa manose umumiwa nye kuiwara niwa ze mwenijo na bukanye unamofu tanisi ze changini yibiki ibara ryose ubonye ku mubiri rimaze iminsi cugenda kwa muganga honyine niho bazogutandukaniza ko ari ibara y'indwara yo kurukoba canke indwara y'umubiri nta muntu yoshobora kwibarira honyine ati iri ni ibara risanzwe canke n'indyo umubiri nshaka ko abantu bose bafata kwa muganga habegere kugira babasigurire
nge Alexi uranyumva nge urahagana hehe
ndi mu Rwanda iyo ndwara umuntu yayirinda gute sifatite umuti wayo nta rukingo yabifite
urakoze cyane Alexi muganga Pankras
yego murakoze ukuntu dushobora kwirinda indwara y'imibembe no kuyisuzuma hakiri kare umuntu agafata imiti hakiri kare nababariye
ayo mabara muvuze umuntu akoze ahari ibara ashobora kwanduza undi cyangwa ni amuhumekeyeho ko mwavuze ko ica mu mwuka bagiteri ica mu mwuka
uyo basind iyo umuhe ufise ibara umuntu ashobora gukorana murashobora kwicarana murasangira byose nta ngorane ica mu bihinda by'ihumekero mu mwuka ntihashobora kuyandura honyine kandi umuntu ashobora kuyanduza n'ujya afise umurembe umuntu ku mubiri amaze kurenza amabara atanu bavivuga ngo ni umubembe w'imigera myinshi imigera imaze kuba myinshi imigera ari mikeya afite amabara atanu nta ngorane mugabo amaze kuba kugira imigera myinshi arayanduza urumva kugira umuntu arwaye imibembe ntumutinya turakorana zose turabakora ko natwebwe turabaganga nta ngorane iriho ndashobora guca kwanduza kandi tukanababariye ni umugero ukubwiyemo urashobora kumara imyaka 20 ata kimenyetso uragira bipfa n'ingene abasoda b'umubiri bakora nibyo yavuze ati nk'ahantu bamerewe nabi agize gute urumva abasoda b'umubiri bagabanutse n'izindi ndwara zirashobora guca zinziramo
ye Alexi uranyuzwe hari cyangwa hari ikindi kibazo gisigaye
baga aburiya akuriya kubatizwa mu mazi menshi bashyiramo abandi bantu w'imitekerezo cyageze nk'ahantu runaka abantu ntibakanduzanya
muganga
oya umuntu afise indwara y'umubembe ndashobora kwanduza abandi biciye mu mazi basangiye canke muri pisine canke mu kubatizwa basuka amazi bayasuka ku bandi abo ntibakwiriye kwanduza yanduza amuhumekeye umugera ukinjira muri we ugaca kinde mu maraso
twakire na Pierre
mu ntara ya Muyinga mu Burundi kuri iyi ndwara muri mwe muravuga yatangiye kudasubira bagifata none hari ukuntu abakurambere baba baragerageza kubikora
nashaka kumumenyesha yuko indwara y'umubembe iriho kuva kera cyane na Yesu Kristo ataraza ku isi indwara y'umubembe yariho hanyuma abantu bakora imibembe kera baba bavuga ko ari bumwe bakoze ibicumuro byinshi ari igihano cy'imana baca bagenda bakabashira ahantu hamwe bakabegeranirizaho nta muti wundi babaha hanyuma biguma bitera imbere biratera imbere gushika ari naho batanguye kubegeraniriza hamwe babafasha nk'ibyo bikomere babafasha ibintu baba bakeneye mukaba nta muti uraboneka nashaka kumubariya ko umuti wa mbere w'umubembe wabonetse mu 1940 niho batangura gutora umuti wa mbere
Uwo yari muganga Pancras Ntibarufata ukora muri programu ya leta ishinzwe kurwanya ibibembe yaganiraga na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi. Ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kwa mwaduteze amatwi. Nshimire Fatuma Alimasi Karala badufashije kwegeranya aya majwi. Kurifuriza umugoroba mwiza.